imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19.2, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezi3@radio yacu voa@com. Muri kumwe na Fideni Yonga tabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza cumugera wa corona. Mu Rwanda bamwe mu bakora ubucuruzi bujabuka imipaka bagirizanya uburiganya bigatera kwikekana hagati y'abanyagihugu b'ibihugu byombi by'u Rwanda na Republika ya Demokrasi ya Kongo.
Tunabapenda sana lakini nyemwe natuchukiaka ni cyane
kwebwe dutuye hani gisenyi baduhomeza maduani ko bazaje batwambukiriza imari none ya mari batwambukiriza aho bakadushiramo forode tukabihomberamo.
Abona bacuruzi b'abanyarwanda n'abanye Kongo bariko bagirizanya uburiganya n'ubuhemu. Leta nshasha y'u Burundi igizwe n'abashikiranganje 15 barimwo abakenyezi 5. Aho Malawi yararonse umukuru w'igihugu mushasha. Imbere yayo makuru tubanze duhere kuyavuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Ishami rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi risaba amafaranga agera ku miliyari 5 y'amadolari yo gufashisha abantu bageramiwe n'inzara kuberekeza cha corona. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Kuri uno munsi wa mbere ibiro by'ishami mpuzamakungu ONU bijejwe imfungurwa ku isi PAM vyatangaje ko abantu imiliyoni n'imiliyoni mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bageramiwe n'inzara kuberekeza cha corona. David Beasley umuyobozi mukuru w'ivyo biro avuga ko intambara yo kugwanya ico kiza iriko irapfa mu bihugu bitunze ija kugirwa mu bihugu bikenye. Asigura ko imbere yuko haboneka urucanco ku isi, urucanco rwa mbere rukenewe muri iki gihe ari imfungurwa. Beasley avuga ko hatabonetse imfungurwa zikwiye isi ishobora kubona iyongerekana ry'uruhagarara, imyirekano, uruja n'uruza rw'ingenzi n'iyongerekana ry'intambara. Kugira bashobore gushika ku ntumbero bihaye, PAM yiteguriye gukora igikorwa ca mbere itari bwigerishika ko aho yiteguriye gufasha abantu bagera ku miliyoni 138 mu bihugu 83 ku isi. Ni mu gihe mu mwaka uheze wa 2019 bafashije imiliyoni 97 bonyene.
Urakoze Orian. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Espagne azogira urugendo mu karere ka Afrika ku munsi wa kabiri. Umushikiranganje wa mbere wa Espagne Pedro Sanchez azogira urugendo rwiwe rwa mbere muri Afrika kubikiza cumugera wa corona ciyadukije. Azogendera akarere ko muri Afrika mu burengero mu nama ku bibazo byo mu ntara ya Sahel hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu barimwo Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron. Ibibazo vyerekeye abimukira navyo nyene bizoba biri mu bizokwihwezwa. Abo bategetsi biburaya bazobonana n'abakuru b'ibihugu bigize umugwi G5 bigizwe na Mauritania, Mali, Burkina Faso, Chad na Niger hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres. Iyo nama izobera mu gihugu cya Mauritania. Abategetsi b'ibihugu by'iburaya bariko bategura urutonde rw'ibihugu 15 atari iby'iburaya kubijamwo bibonwa ko atakibazo kubijanye n'ikiza cumugera wa corona. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa Espagne bimenyesha ko azoha Mauritania imfashanyo yerekeye guhangana n'ikiza cumugera wa corona igihe azohashika agiye muri iyo nama. Malta izoha Namibia imfashanyo y'itoni 500 z'ibirayi. Ivyo biri mu mugambi w'imfashanyo ku bihugu byo mu makungu mu ntumbero y'imigenderanire mishasha hagati y'ibihugu byombi. Ejo ni mukankusa araduha ibindi kuri inkuru.
Abahinzi b'igihugu cya Malta bari biteze kuzagemura ibirayi mu Buholandi, ariko kuba ibyo iki gihugu gikeneye byaragabanutse bitewe n'icyorezo cya virusi ya corona bivuze ko abahinzi batakibigemuye. Cyakora guverinoma ya Malta yafashe icyemezo cyo kugira icyo ikora ikagura ibyo birayi kugira ngo irinde abahinzi igihombo. Ibirayi bikoherezwa ahandi. Ministre w'ububanyi n'amahanga Evariste Bartolo yavuze ko Namibia yahuye n'ibibazo bikomeye by'amapfa kandi byitezwe ko imfashanyo ya Malta izafasha abantu babarirwa mu 500,000 muri icyo gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. Malta yabaye kimwe mu bihugu bya mbere byashyigikiye ubwigenge bwa Namibia mu myaka 30 ishize kandi yahaye na bourse abanyeshuri b'abanyanamibia icyo gihe. Uko Bartolo yabyanditse ku rubuga rwe rwa Facebook, yakomeje agira ati dushaka kwerekeza umubano mushya mu bijyanye no guteza imbere ubuhahirane no mu bundi bufatanye burimo guhanga imirimo muri Namibia na Malta.
ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abashikiranganje bagize leta nshasha baramenyekanye jo kumunsi w'Imana. Ugenzi wacu Eroje Wirikaneza akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya arabiducira ku mayanga.
Mu ijoro ryitereye nyuma y'isaha zine niho leta nshasha yashirwa habona isomerwa kuri televiziyo y'igihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwandenza ko niwe yayisomye.
Ubushikiranganje ajijwe intwari hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi ni commissaire de police chef Ndirakubuca Grevas. Ingénieur Alain Tribert Mutabazi agenywe kurongora ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba. Umupfasoni Nibizi Janine agenywe kumushikiranganje w'ubutungane. Ambassadeur Shingiro Ruberuto agenywe kumushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere. Dr. Ndihokubwayo Domisio agenywe kurongora ubushikiranganje bw'igega ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Dr. Banyanyimbona Gasupari agenywe kurongora ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Dr. Tadeo Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida. Dr. Rurema Deogide agenywe kurongora ubushikiranganje bw'uburi ni ubworozi n'ibidukikije. Sanganiye umwami Deogracias ajejwe ubushikiranganje bw'inyubakwa ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro. Umufasoni Domina Banyankimbona agenywe kumushikiranganje w'akazi n'abakozi ba leta. Ingénieur Uwizeye Burahimu agenywe kumushikiranganje w'amazi amasoko ntanganguvu ubutare nagataka. Umushingamateka Ndabaneze Makurata agenywe kumushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Ambassadeur Nibigira Ezekiel agenywe kumushikiranganje aje gukurikirana injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imicokama. Umufasoni Sabushimike Merida agenywe kumushikiranganje w'ugushigikirana imibano n'iterambere bidakumira. Mufasoni Nijimbere Maria Chantal agenywe kumushikiranganje w'ubutumwa kwa makuru ubuhingangurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru.
Ubushikiranganje bumwe bwashizwe hamwe ubwo umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu nk'akarorero hamwe n'ubwo gukurikirana yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase bene ubwo rwaruka inkino n'imico kama. Ubwo bwa mbere bwahawe General Jacques Ndirakubuca azucyane ku izina ryanda kugarika. Uwo mugabo yarasanzwe atwara iperereza ry'u Burundi ari ku rutonde rw'abategetsi bafatiwe ibihano n'umwe bwa Buraya. Yikekwa kuba yaragize uruhara mu itotezwa ubwicanyi hamwe n'ihohoterwa vyakorewe abatavuganwe n'ubutegetsi. Ubugira kabiri nabwo bweguriwe Ezekiel Nibigira yahora atwara ubushikiranganje bw'imigenderanire akaba yanigeze kuba umukuru w'urwaruka rwa CNDD-FDD Imbonerakure. Nkuko vyari imyaka itanu iheze ubushikiranganje bw'ukwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba bwasubiye guhabwa umusivile w'umututsi. Alain Tribert Mutabazi yahora ari buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Kuva mu mwaka 2005 umugambwe CNDD-FDD uje ku butegetsi habanje gusinywa amasezerano hagati y'imigwi y'abahutu yagwanya ubutegetsi bwari bwiganjemo igisirikare cy'abatutsi n'iryambere ubushikiranganje bw'umutekano n'ubwo kwivuna abansi buhawe abantu babiri baturuka muri CNDD-FDD. Abashikiranganje batanu bo muri leta yahora irongowe na nyakwigendera President Pierre Nkurunziza niyo bagarukanywe muri nshasha. Turetse Ezekiel Nibigira yahinduriwe amabanga abandi bagumijwe mu bibanza barimwo. Ni Dr. Tadende Kumana w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, Domitien Deho kubwayo w'ikigega ca leta, Deogide Rurema w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe na Gaspar Banyankimbona yongewe kubw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ubw'indero. Muri leta yiswe Nzeyi n'umukuru w'igihugu mushasha harimwo abakenyezi batanu, umwe muri bo n'umutwe w'akazi. Imelde Sabushimike yabaye umuntu wo mu bwoko bw'abatwa wa mbere aroyo mabanga umushikiranganje kuva Burundi bwitwa izina ajejwe gufatana mu nda n'agatekazi na muntu. Leta yahora yarigizwe n'abashikiranganje 21 mu gihe y'ubu irimo 15. Intaza makamba mu manuko rumonge mu manuko bushyira uburengero hamwe na ruyigi mu buseruko izo zonyene atamushikiranganje azivukamo yagenywe. Intara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu nifiza abashikiranganje babiri bayiturukamo yonyene. Nabone Albert Shingiro ajejwe migenderanire y'Burundi n'amakungu hamwe na Gaspar Manyankimbona w'indero inyigisho muri za kaminuza hamwe n'ubushakashatsi muri leta nshasha kiretse demokrasia sinsanganiye umwami atwara umugambwe PB w'abanyeshaka yahawe ubushikanganje bw'inyubako ibikoresho bya leta n'uhugwiza uburaro imede sabushimike yaserukiye abatwa hamwe na Marie Chantal Nijimbere ajejwe gutuma tumana kwa makuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'imenyesha makuru yagenywe nk'userukira amashyira hamwe yigenga abandi bose baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi da DFDD ubushikanganje bw'intwari bereye bwakuwe ku rutonde bw'ubuhari ubu Eloge burika neza ijwi rya America
urakoze Eloge tukiri kuri inkuru abarundi bo mu bwoko bw'abatwavu ko igenwa muri leta ry'umushikiranganje w'ugushigikirana imibano n'iterambere ridakumira Imelda Sabushimike ava mu bwoko bw'abatwa ibaye nk'igitangaro ngo kuko ribaye imboneka rimwe kuva Burundi bwitwa Burundi Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa Uniproba yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ge mishyirahamwe buzabatwaye ni kuva twazivuze ejo ku mugoroba batumenyesha ko leta nshasha ishyizweho baratubwira abayigize hanyuma bumva ahubwo bavuze bati ahubwo harimwo n'uwo mu bwoko bw'abatwa hanyuma tumaze kubisoma kubera ariko aranabishikiriza dusanga mu by'ukuri harimwo umupfasoni witwa Sabushimike Imelda kugura makabari fa cyangwa itangaro kuko turaze kahise kabatwa ingene amaritanya haba ego zitandukanye na cyane cyane zifata ingingo twagiye tubona ko ikumirwa ry'abata ari ikintu cy'imyaka myinshi byanatumye mbere zitangura kuza twibaza mbega turaze imibereho y'abatwa hari kizotsinda gihinduka tukama mu ibyo bibazo haniniya ari nacyo bituma cyacyacye gituma dushinga n'ishyirahamwe tuvuga duti reka turabe yuko iyo bishyirahamwe byerekana ibibazo bya kahise k'uwo mugwi w'abarundi kugira ngo tusabe ko hari kizohinduka naho rero ejo tubyumvise twumva ari inkuru nziza y'umunezero udasanzwe reka no kubwira yuko ku nkuru twagiye turonka abamatelefoni twagiye turonka yaba y'abatwa cyangwa abandi bantu bavuga bati ni ibintu by'imboneka rimwe sinukuri no gukeza no gutengurukira cyane cyane umukuru w'igihugu hamwe rero n'umushikiranganji wa mbere biyumviriye bakireka mu mateka y'igihugu uko yamye ari turabe ko ariho gishanse tuza ikerekana yuko imigwi yose y'abenegihugu boba mu nzego na cyane cyane ko nyamicubahiro umukuru w'igihugu mu ijambo yashyikirije arahira yavuga ati azoba leta mbyeyi
uruhara rw'ishyirahamwe ryanyu Uniproba muri iryo genwa canke mu gushyira habona ibibazo byose bijyanye n'ubwoko bw'abatwa uruhara rwanyu mwibaza ko rwabaye uruhe
ko uruhara rw'iwacu bwa mbere ho twebwe rwabaye uruhara rwo ku bwa mbere ho kubanza kujijura bene wacu b'abatwa ko bategerezwa kuja mu mashuri kugira ngo bige hanyuma mbere banumve banamenyere kandi bongere bategure kazoza kabo na cyane cyane ko twabatizi ko kahise kabo katoroheke twabona ko ari kahise kari kagizwe n'ikumirwa ukunenwa n'izindi ngorane zitandukanye hanyuma rero ishyirahamwe uruhara rwaryo rwari uko ubwa mbere rero ruteza gushyira habona bene ibyo bibazo bihanze uwo mugwi w'abarundi nyuma y'ibyo rero hakabaho kuguma twerekana yuko naho hariho abaduserukira haba mu nama nshingamateka na nyenguzamateka no mu yindi migwi yagiye irashyirwaho bitwa amakomisiyo mubwo twavuga duti hari agahaze ti kuko turi ko turaraba tibwirizwa shingiro ibyo ribishyikiriza turabona yuko twe bitaduhumuriza ati dukeneye yuko haboneka mu by'ukuri intwaro yerekana ko mu by'ukuri abenegihugu bose bateza kuyiyumvamo bakabona ko bose baserukiwe rero ngira ngo urumva tumaze imyaka mirongo ibiri aricyo turi ko turakora ko twebwe byavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ngira ngo twarashoboye gukora aho dushoboye na cyane cyane kwegera inzego zitandukanye kugira ngo twerekane yuko mu by'ukuri akarenganyo kagiye kahaba ko mugwi turabe yuko hari cyo hinduka rero ku buryo twebwe twa twaraterereye kwabaye kugerageza kwegera abategetsi kugira ngo bagende babona yuko ko ibyo bikwiye guhinduka
mwiheje muri rusangi yo leta naho muyibona gute abapfaso nini bane ubushikanganje bwa hari 21 ubone 15 intara nka zose zigihugu zisani zaserukiwe iyo leta nshasha mu majambo make mwayakire gute
je ndiko ndaraba leta nshasha ukuntu itunganijwe nkuko mubivuze ubushikiranganji mu myaka iheze twabona barashika 21 ubu ni 15 nibyo bwa mbere huko kandi nibyo nibaza y'abashikiranganji ari bake biroroshye hari ibyo mbona byoroshye kuko yari benshi cyane biratwara n'uburyo yaba na leta kandi nkibaza yuko iyo babaye bake ariho biba byiza cyane gusumba kuko hariho no kubakurikirana nabo babajije gukurikirana ibikorwa byabo cyangwa umushikiranganji wa mbere ibikorwa byo bakora byo gukurikirana leta yiwe cyangwa umukuru w'igihugu biroroha haka ari benshi icyo ni cya mbere ntangura kwiyumvira hanyuma ku kijyanye n'uko ndafite ingene igihagararo cyabo ndabona bose n'abagabo n'abapfasoni b'ijunda n'icyambu kuko hariho benshi babifitemwo uburambe nk'abahora ari abashikiranganji n'ubundi hakabamo n'abandi binciyemwo baje n'ubundi mbona ko badasanzwe babifitiye ubumenyi cyane cyane ibyo byose umuntu ariko arabiraba kuko nagiye nduviriza icyo mu gifaransa amaprofile yabo ukuntu ameze narumva yuko ari abantu badasanzwe hanyuma kuguserukira ko harimo intara nka zose nabyo nyine urumva ko biza bicunga igihugu kuko bavuga bati ntitukeneye za ntwaro wazitanga abatwara ari abakarere kamwe intara imwe cyangwa uruhande rumwe cyangwa ubwoko bumwe ubu rero njye kubwiwanzizi ko ndabiraba ndabona yuko ari ibintu byerekana ko hariho ihinduka ariko riraza jewe kubwiwanje niko ndabibona
Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe Uniproba ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa murakoze cyane rwose ku kanyamahari radio ijwi ry'Amerika
namwe murakoze cyane
Yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavugana na Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa mu Burundi Uniproba Ku yindi nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini bamwe mu bakora ubucuruzi bujabuka imipaka Rubavu Goma bagirizanya uburiganya bigatera kwikekana hagati y'abanyagihugu b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Claude Ganza munyamagana afise inkuru y'Idonido
Tunabapenda sana lakini nyemwe natuchukiaka ni chiani
kwebwe dutuye hani gisenyi baduhomeza maduani ko bazaje batwandukiriza imari none ya mari baratwambukiriza aho bakadushiramo forode tukabihomberamo
Na amajwi y'abamwe mu Banyarwanda n'abanyekongo bashinjanya uburiganya n'ubuhemu mu bijyanye n'ubucuruzi nyambukiranya mipaka basanzwe bakorana ku mpande zombi bavuga ko iki kibazo cyarushijeho gukomera muri ibi bihe bya virusi ya corona aho urujya n'uruza rw'abantu rwashuje nk'uruhagaze Mu byo bitanaho bamwana harimo kuba bamwe basebye ibicuruzwa by'abandi bikabatesha icyashara ubugambanye no gufungishanya mu mayeri yitwikiriye ubugome nk'uko bamwe babigarukaho Uyu ni umugore w'umukongomani kazi usobanura uburyo umugabo yakoranaga n'umunyarwanda muri Kongo mu gihe cy'imyaka 5 yose bakorana neza ariko bagera mu Rwanda uwo bakoranye neza akamwitura kumufungisha akize urumogi mu modoka yari itwawe n'umugabo we arahindukira aramurega afunga imyaka 5
Tunabapenda sana lakini nyemwe natuchukiaka ni chiani
Iba ariko na bamwe mu bacuruzi b'abanyarwanda bavuga ko babikorerwa n'abanyekongo
Duhombera kubagiye kudusore bavuga bati ntabo muzashobora muri Kongo mbese habuhazi mwebwe abanyarwanda yago muzashobora noneho baza bitambika batwumvisa ko twe tutazahashobora ko bazaje batwambukiriza imari none ya mari baratwambukiriza aho bakadushiramo forode tukabihomberamo
Amasaka umumama yambutse Goma aguza amasaka baragiye bashyizemo forode igeze muri duane itejwe cyamunara kabiri gatatu urumva niwe ukururiye ibibazo nyiri modoka arakenye amasaka bayishyiriye nka miliyoni 10 cyangwa 5 none wa muntu wakoze rya kosa akomeje kwigedegembya muri duane akomeje gusora none nejo agomeje kugaragara nk'umwere
uri kumwe n'umukongomani muri Kongo umukongomani yateretse hano n'undi agatereka iruhande umukiriya yaza umukongomani akahita asebye ibyawe ati nimugurize ifi zo mu Rwanda ziba zipfuye, twe dufite ifi za orojinari nayo izo mu Rwanda ziba ziteye imiti y'abapfu, izi pome zirapfuye, abanyarwanda nta kintu kizima bagira, aharabika ibyacu kugira ngo agurishe vuba atuma natwe turabareka. Rero akenshi bakagurisha bavamo tukabona natwe tugasigara kuri tere ari twenyine. Abakongomani icyo kibazo barakigira.
Abakora ubucuruzi bwambukiranye umupaka ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko imikoranire itangiye kuba mbi muri iki gihe cya virusi ya corona. Bwana Musa babona mpozo uyobora koperative Turwanye Inzara Iwacu heza ikora ubucuruzi buciriritse bwambukiranye imipaka mu mujyi wa Goma na Rubavu, avuga ko abanyekongo buririye ku bibazo bihari bashaka kugusha abanyarwanda mu gihombo ngo basigarane isoko bonyine.
Abakongomani bagerageje gushyiramo ibice bibiri, bamwe baje kuba hano mu Rwanda abandi baba muri Congo. Iyo dukeneye umuzigo uva ku ruhande rwa Congo, ni ba bandi bari hino n'ubundi bajya kuwuzana bawuhawe na bagenzi babo bari muri Congo. N'ubundi waba ari umuzigo uturuka hano mu Rwanda ujya muri Congo, na ni ba bakongomani bari hino bawushyira bagenzi babo muri Congo, ariko bakabahera ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Iyo bari gukora ibyo ngibyo, haba gushyiramo za magendo zose birakorwa, haba kwishyura imisoro itajyanye n'imizigo nabyo birakorwa, haba guca amafaranga menshi ku muzigo ugasanga biramubangamira cyane abanyarwanda b'abacuruzi.
Aha niho aba bacuruzi bahera basaba ko hajyaho urwego ruhuza abacuruzi b'impande zombi ruzajya rubafasha gukurikirana abariganije abandi bikabagusha mu gihombo.
Hakeneye umuhuza akajya hacu hagati y'abanyarwanda n'abakongomani, byadufasha cyane. Ariko ubu ngubu nta kigo na kimwe kirimo kuduhuza n'abakongomani, ariko icyo gihe ikigo kigihari wasangaga imibanire y'abanyarwanda n'abakongomani birimo kugenda neza.
Rwose pe ko muri iyi korona duhuye n'igihombo kitabaho cyane, kitabaho mbese twarahombye cyane. Bimwe byagiye biraburira no muri duwane, kubera ko baragenda nyine bagakora utunyanga muri duwane, ngo duwane nayo igafata nyine igafunga, yamara gufunga imizigo bakigendera twebwe benyine kurangura akaba ari duhomba.
Umukozi w'umuryango w'ubucuruzi w'ibihugu by'Iburasirazuba n'Amajyepfo ya Afurika COMESA avuga ko ibibazo byo gushyirirwa forode mu mizigo babimenye kandi barimo kubiganiraho ngo bishakirwe igisubizo. Alphonsine w'Amahoro uhagarariye COMESA akorera ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka uruhuza na Kongo mu mijyi ya Rubavu na Goma.
Turi mu bihe bidasanzwe n'ubucuruzi buri gukorwa mu buryo budasanzwe. Uko bacuruzaga mbere y'uko icyorezo kiza, siko ubu ngubu barimo gukora. Bavuga ngo nimba uri hano i Rubavu warabashaka kujya muri Kongo kwizana marchandise ukabasha kuyipakiriza ukabigeza mu Rwanda, umenye ibintu wapakije uko bingana n'ibyari byo, ubu urahamagara bakagupakiriza bakakuzanira. None n'ikindi kibazo gihari gikomeye ko hari aho bagaragaje ko batabasha kujya kwisorera ku mupaka no kumenyekanisha ibicuruzwa byabo. Byakabaye byiza umunyarwanda watumyeho marchandise ye ko ari ujya kubimenyekanisha muri reveni iwabo, kuko n'ubundi itini namba izagaragara ni ku mazina ye, si ku mazina y'umukongomani. Igihe ari ni ukubegera tukabafasha kuba twabahuza na Rwanda reveni, uburenganzira n'ubwari ijana ku ijana, ko ni ikibazo tugomba gukurikirana kandi tukakibafashamo. Ndakeka tuzagikurikirana tugiye ko bajya bakubasha kwikorera imenyekanisha ku giti cyabo.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bugaragaza ko hakiri ibibazo by'ubwizerane n'ubunyangamugayo bikiri hasi hagati y'abacuruzi b'ibihugu byombi, ariko ko inzego zose zirebwa n'ibi bibazo zifatanyiriza hamwe kubishakira umuti. Hari kandi n'ikibazo cy'amahoro n'imisoro usanga yakwa mu gihugu kimwe binyuranye n'ibyumvikanweho n'ibihugu byombi mu masezerano y'ubuhahirane. Kuba abacuruzi bohereza ibicuruzwa byabo batabiherekeje nabyo bigaragazwa nk'imbogamizi ikomeye ikiguranye kubonerwa umuti mu gihe ibihugu byombi bikigerageza ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona kikibyugarije by'umwihariko. Mu zindi ngaruka zageze ku bacuruzi nk'uko bo ubwabo n'inzego zibareberera zibivuga, harimo kwamburwa, gutesha agaciro cyangwa gutumbagiza ikiguzi cy'ibicuruzwa, uburiganya n'ibindi byatumye hari n'abahagaritse ubucuruzi kugeza ubu. Izi nzego zivuga ko hakomeje gushakishwa uburyo bwo kubaka amahoro no guteza imbere imigenderanire myiza hagati y'abaturiye imipaka, hagamijwe guteza imbere ubwizerane n'imibanire mu basangira isoko rya COMESA. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Ganza. Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Malawi, aho perezida mushasha w'icyo gihugu Lazarus Chakwera yatsinze perezida yari ahari Pierre Mutharika mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kabiri w'indwi birangiye, yaraye arahiye kuyobora igihugu. Malawi, igihugu c'abanyagihugu imiliyoni 18 cyakiye impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye harimo n'abarundi n'abanyarwanda. Abanyamahanga hari hinduka biteze ku muyobozi mushasha. Umutekano wo wifashe gute inyuma y'umwaka, haba uruhagarara n'imyerekano ahanini bishingiye ku matora? Ibyo ni bimwe mu byo Eugene Mukankusi yaganiriye ko na Innocent Magambi, umurundi aba muri icyo gihugu cya Malawi arongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu amwe n'impunzi kubana mu mahoro yabanje kuvuga ku mutekano muri rusange.
Ego Dr. Chakura yahiye ejo kandi byagenze neza igihugu cyose yemakifise umutekano ahantu hamwe gusa habaye akaduruvayi ni ku ngoro y'umugambwe arongoye niho mu ijoro ryo kwa gatandatu niho abantu batazwi batereye izuka bifite umuriro ingoro isa yahiye gatonya ariko abantu baratabaye bayisuka kw'amazi n'ibyo gusa byabaye ariko ahasigaye naho umutekano n'intangere kubera mu gihugu.
Mu byo Perezida Chakwera yijeje se hari ibyo mwebwe musanga bishobora kuba byafasha nk'impunzi muri rusange?
Musukuri urakurikiranye ibyo agenda avuga n'uwo bari kumwe nka Vice Perezida wiwe bashyira imbere igihugu cya Malawi, abanyagihugu ba Malawi. Twebwe ntikosoka twivuga twitangira imbere ngo hari icyo bizodufasha ariko abanyamalawi bateye imbere na turizera ko twe turi mu gihugu cyabo tuzotera imbere. Ntacyo aravuga cyane ku byerekeye impunzi cyangwa abanyamahanga ariko n'umuntu aboneka yuko afise ivyumviro vyo guteza imbere vyo kubandanya umutekano kandi turazi neza yuko agati akazi na muntu azogashira imbere kuko mu bihugu vyinshi impunzi bakorera ku buntu botsa uburenganzira bwo kubaho bidagadura kandi bafasha mu kubaka igihugu. Rero turizera ko natwe bizodushikira bikatugendera neza.
Wowe nk'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu ubuzwi ku izina rya There is Hope, icyo cyizere hari icyo murimo mubona mukurikije nyine ingamba Perezida mushya yafashe mwebwe ku buryo bwihariye hari icyo mubona bizabagezaho?
Ego turabona yuko bwa mbere bwo igituma ibikorwa bitagenda neza tuvuge nk'ibikorwa dukora byo guhanira impunzi no guteza imbere abanyagihugu n'impunzi bose hamwe hariho ibintu byo byirushwa byinshi cyane ku buryo itegeko ryandikwa rikemezwa kugira ngo rishyirwe mu ngiro ugasanga bifashe imyaka myinshi. Rero ko ari umuntu asa naho mengo ashaka gukuraho intwaro ivangura intwaro ijya rushwa cyane, turiza yuko natwe ibintu byinshi twagiye tuvuga twagiye dushyira imbere yo nka leta ivuyeho yemeye Washington DC mu mwaka w'2018 avuga yuko agiye guhindura amategeko araba impunzi mu gihugu akabemerera ukwisanzura ukugendagenda ukuba ahantu bashaka bakakubwira ibyo bashaka gukora. Turizere ko nawe nyene ibyo azobikurikira azobishyira inyuma nk'uko abo bandi bagiye babikora. Rero turizere dufite icyizere muzi kuri yuko naho atatuvuga cyane naho atavuga ibyerekeye impunzi cyane ariko turizere yuko muzi kuri azotwara agatwarira bose nk'uko agenda abivuga.
Hari ikintu se wifuza kubwira abatwumva cyane cyane muri ibi bihe abantu bahanganye n'icyorezo cya virusi ya corona ukurikije uko ubona iki kibazo cyifashe mu gihugu muri iki gihe? Hari icyo usanga Perezida mushya azashyiramo ingufu mu guhangana n'iki kibazo kurusha uwo asimbuye?
Turizera neza yuko Chakwera azogira icyo akoze kuko nimba mu by'ukuri ashaka ko atwarira abanyagihugu nk'uko agenda abivuga kandi akabyemanga. Turizera yuko icyorezo cya corona kizomara gishinga kuko turavuze nk'ingamba zashyizweho na leta ivuyeho ntizazishemeye cyane kandi ibihe mu by'ukuri igihugu cya Malawi kivuyemo n'ibihe byari bigoye kuko umwaka wose muzima abantu bafise uruhagarara bari mu byerekeye amatora bigaragambye bagira gute. Rero ubuguye basa naho umenga abantu baruhutse imitima. Ndizera ko Chakwera nyine hari icyo azobikora kuko uravye mu ngamba yahora akora mu za kampanye ahora agendagenda akora wasanga yambara agapfukamunwa. Rero turizera neza yuko icyo kirambye icyizere ko hari icyo azobikora kuko ibiharuro hano muri Malawi biyandanya gutera imbere bitera imbere tubwe mu masaha 2008 aheze abantu barenga ijana bashashe babonetse bafise ikibazo cya corona. Rero turizera yuko mu by'ukuri hari icyo azokora. Icyo nifuza ko yokora ubwa mbere nk'imuri ino ndwi ni gushyira nk'itegeko ryemeza yuko uwo ari we wese agiye ahantu hahurira abantu benshi atezo kwambara agapfukamunwa. Turazimbutse kuko abantu batwikorera amazu yabo barashobora kubikora mu by'ukuri. Turafite icyizere mu by'ukuri ko bagiye kubikora kuko corona yononye ibintu abantu urabona ko ata mutekano bafise.
Inosa Magambi umurundi aba mu gihugu cya Malawi arongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro yaganira na Eugene Mukanguzi.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Juti z'ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje kwa makuru yacu yo kuri isaha twashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire kandi engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasige Beyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Yonga twasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi twararikira kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.